Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigi kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isitatu akaburungu radio yacu pewa akaburungu com. Muri Veneza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musaga cyo munsi tugiye hanini kuyagana bamwe mu Barundi bari hanze igihugu n'undi ari mu gihugu hagati ku byerekeye imigambi bifuza kurangura muri uyu mwaka mushasha w'2021. Mboneho akaryo ko gushimira abanywanyi biradio Ijwi rya Amerika bose aho bari hose ku kuntu badahengeshanya mu gukurikirana ibiganiro byacu no kubifuriza umwaka muhire mushasha uze ubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi muronkemwo ivyo mwifuza byose. Muri kiganiro rero turaja no kwigina umwaka mushasha mu kubashikiriza uturirimbo turyoshe cyane. Abatumire bacu uyu munsi ni Lionel Ndayizeye ari i Bujumbura mu Burundi. Mwiwe neza Lionel.
Ndabaramukije ngaho ku Ijwi rya Amerika n'umwaka mushasha, umwaka mushasha mu bikorwa byanyu, mu miryango yanyu, none mbifurije umwaka mushasha kandi kuri abo bagenzi turi kumwe mu kiganiro.
Murakoze Lionel, turi kumwe kandi na Nimbona Jean-Claude Murundi ari i Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ari naho yiga muri kaminuza. Mwiwe neza Jean-Claude Nimbona.
Turabifurije umwaka mushasha w'amata n'ubuki, nabandamukije na bagenzi banjye turi kumwe mu kiganiro. Abifuriza nabo nyine umwaka mushasha aho bari ugutandukanya. Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Rock Bideri nawe nyene ari i Mahama akaba kandi ari umunyeshuri muri kaminuza. Mwiriwe neza Bideri.
Mwiriwe neza. Ndabaramukije n'abanywanyi bose ya Ijwi rya Amerika, ndabaramukije n'abatumire bose turi kumwe ku murongo. Abifuriza n'umwaka mushasha wa 2020 bazobonemo ibyiza byose Imana itanga. Murakoze.
Murakoze Bideri. Rock, reka rero imbere ko dutangura ikiganiro cyacu cyerekeye cyane cyane nk'uko twavuze imigambi mushya, umugambi wo kurangura, tubanze tubashikiriza akaririmbo kitu karirimbwe na Ariana Grande. rero dutanguye ikiganiro cyacu cyake mwambi batumire bacu muri uyu mwaka mushasha ko mushya ntahe Lionel ndayize imigambi yanyu nyifuza kurangura muri mwaka ni nkihe muducire kumayange
ego nkuko bitwerekeye nk'umurundi nk'umujene umwe mu barundi bifuza yuko bokura imigambi hama bakihangira imirimo hama bakagira aho bishikanye tutarinze guhanga amaso leta kino bwa yuko mfite imigambi myinshi cyane muri uno mwaka ni imigambi kuki ciwanje andose abo dukorana tuboyikorana ni imigambi nteza kurondera uburyo kugira iyo migambi ishobore kuja mu ngiro nubwo kuri imigambi myinshi kuko jewe mvuga ati mfite plan A imwe gusa mfite na plan B mfite na plan C meme niyo byakunda meme na plan yitwa zede ndanayifite ufite imigambi irahari kugira ishobore gushika kuri iyo mfitifi nihaye kuko aho nararagize ati umwaka w'2020 urangiye eske napuye henshitse hehe rero ubu tuvugana hariho iyindi migambi navuga iyo ntashoboye kurangura mu 2020 bizogenda neza mu 2021
egome namwe rock bideri mutubwire imigambi yanyu muri uyu mwaka mushasha w'2021
murakoze cyane nibaza ko nk'uko mugenzi wanjye aje kubivuga ndi umwe mu bajene b'abarundi bari hanze y'igihugu kubwo ibibazo byagiye biraba mu gihugu cacu rero nubwo turi hanze dushishikara gutegura imigambi y'uburyo twokwiteza imbere na cane cane ko twadusanze turiko turakurikirana inyigisho za kaminuza dusa n'abariko barazisoza ndumva mu mwaka wa 2021 ndafise plan ko ndasenga ndondeza n'uburyo nshobora kuzokora nkaraba uburyo no kwegera imbere no muri za matazi nkaziga hama ndafise n'indi migambi ndiko ndategura amaproje nateguye ku bajene harimo bene wacu batandukanye ushaka gufashanya abo turi kumino abo twoshobora kuba turi kumwe bose tukaba twokwingana iyo migambi kugira ngo dufatikanye rero ndafise maproje atari make mu mwaka nifuza kurangura muri ayo maproje mfise asaba uburyo atari butonya ariko tushishikara gukora kandi twizeye ko bizogenda neza nubwo umwaka urangiye hagiye habamo ibigorana tutageze ku ntumbero twari twarihaye nk'uko twumva tugomba kuzishikako ariko numva mfise icizere cy'uko mu migambi amaproje mfise ngomba kuzorangura muri 2020 nzoyashikako na cyane cyane ko
mu 2021 ego namwe nyene nimbona Jean Claude mu tubwire namwe imigambi wifuza kurangura imbere y'impera ko 2021
murakoze cyane hama nanje nkuko abandi babivuze nk'umujene ari hanze y'igihugu tuba twiyumvira ukungene yotegura imigambi y'iterambere mu byo nanje ntegura plaze hari gukorera hamwe nk'abajene narijya nanjye ndiko ndarangiza amashuri ya kaminuza tuvuga tuti twokomeza turera amaboko twizere inze twiteguzi muri leta cyangwa ahandi ni nayo mpamvu nk'abajene ubu turiko turategura nyuma y'amashuri kugira twoja hamwe tukagira nka koperative tukaja mu by'uburimyi cyanke duteganya n'ibindi kugira ngo tube turiyungunganya nubwo tubona biba bigoye hari igihe rwanda rugura amafaranga menshi tegura tuti ejo turi igihumbi uko bigenda kose tuzohora amaboko dufate utipe kuko iyo unakora cyane unabona inyungu biriko birabyara ari we wakoze cyane muri nkamwe nk'abajene bituma mutera imbere kandi akazamo utuntu twinshi dutandukanye mushyiramo utwa are cyangwa utundi tuntu kugira ngo habe nyine ugutandukanye cyane imigambi myinshi ariko ari abantu batandukanye bayihuriye ko kugira ngo dushobore kwiteza imbere nk'ibyo nkanje nibyo ntego n'abandi bagenzanje turi mugero rumwe tugiye kurangiza amashuri mu minsi
Imigambi itomoye kandi myiza cyane rwose, imigambi y'urwaruka uko mwese mukoranye ngaha, nibaza ko musangiye ibitari bike cyane cyane amashuri ya kaminuza. Nkaba no bibutsa ko na Lionel Ndayizeye yaheje kaminuza haheze nk'umwaka n'igice cya imyaka ibiri, nizo Lionel?
Ego, je yaheze imyaka ibiri ndangije kaminuza aha i Burundi kuri Rimyeri, ndetse Rimyere.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka rero kuri iyo migambi yose muvuze washinga ntayo turi kumwe, tutangure kuri wewe, hari ikintu mubona cyaba kibangamira iyo migambi yose mufise, ikintu mwibaza ko gishobora kuzotuma mutayishikira n'ikihe, ivyo muzokora kugira ngo mushobore kurwanya izo nzitizi mwibaza ko zishobora kuba imbere yanyu kugira ngo murangure iyo migambi yanyu nkize?
Ego, murakoze cyane. Ikintu cyotuma kishobora kubangamira imigambi je nka jewe kuri jewe mfise, ikintu novuga kubura finansima canke kudafatwa mu mugongo n'aba canke bariya, kuko imigambi ndayifise, ntegeza kuyikorera ku ntara, ntegeza kuyikorera mu ikomine, ntegeza ufite nta kintu na kimwe nokora muri iyo migambi mfise tutari kumwe n'abajejwe intwaro. Rero novuga yuko mu gihe noba ndiko ndafata mfise iyo migambi, ndiko ndakora iyo migambi, hama abajejwe intwaro ntibashobore kuyitahura canke ntibamfate mu mugongo muri ubu buryo canke buriya, bishobora kuronka uburyo mugabo uburyo urashaka kuronka mugabo ntugukoresha mu kirere, abajeje intwaro nabo ntibamfate mu mugongo. Icyo nacyo ni ikintu gishobora gustopa kikahalansiza imigambi y'iwanje, ibintu bishobora guhagarika imigambi y'iwanje ni byinshi mugabo. Muri ibyo byose sinobishyira imbere, ahubwo imbere nshyiraho ibintu positive, kuko muri uno mwanya ntaratangura. Sinovuga yuko ati kica nkica kiri nkiriya, mugabo yaba amanegative cyangwa amapositive ndayategekanya kugira ejo duhuye nabyo nzomenye ko ngene nshobora kubitorera inyishu ntarinze kugira uko cyane kuriya.
Ejo tutangure kuri icyo kibazo cy'ukura finansima, nk'uko mwabivuze guteganya ni byiza cyane rwose, ikintu mwokora, ikintu muri ko murakora kugira ngo icyo kibazo cy'umutahe cya finansima ntikize kibe intambamye kuri iyo migambi yanyu nikiye, Lionel?
Ego, ni kintu cya mbere, proje irahari, hama iyo finansima nayo ubu no munsi tuvugana ubu muri umuntu ariko arategura kugira ashobore kuraba teste finansima izovahe. Nicyo kintu umuntu ariko arategura, kuko izo proje zose two turakora nka tugwaruka ntituraruha imitahe myinshi, ufite tuza kuronka finansima tukiyumvira ati eske amabanke twotange kitugira ashobore kutwizera, tugatura kuvugana n'abo bantu batanga uburyo ayo mabanke kugira bashobore kubona yuko by'ukuri ibyo amaproje dufite atari ibintu byo mu ibarabara, ari by'ukuri kagufatiye umuntu, reka tumufate mu mugongo. Kandi murazi yuko amabanke n'uno munsi nayo akora hari ikintu uyeretse. Rero nicyo turategura kugira dushobore kuvuga ati ejo banke nzoyereka ibi, hama ndabereke n'uburyo ukungenza ibintu bizoba biri rentable, hama amabanke nayo bazoheza tuvugane baramu kungene dushobore dushobore kubataba abantu by'ukuri imigambi bafite ni iy'ukuri kandi ni myiza, reka dushobore kubafata mu mugongo.
Rock Bideri, mweho mu migambi mwishinze muri mwaka, ibintu mushobora kubona ko vyoba nk'inzitizi nk'ibi?
Ndakumva.
Mwebwe ibintu mubona ko vyoba nk'inzitizi ku migambi yanyu ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Ngerageje kudugira kuri mugenzi wanjye nk'uko yagiye abivuga, twamenya ikibazo cya finansima, uburyo kubona abantu bagufata mu mugongo kiba gikomeye cyane, na cyane cyane ko abantu baba bakeneye kubona ibikorwa aho biba bigeze, umuntu akaba akiri mu ntango. Rero ikindi cya kabiri mbona nk'inzitizi ishobora kuhaba, nk'ubu twe turi hanze y'igihugu, ntituri mu gihugu, turi mu buhungiro, niba byoroshye, hari amategeko abagenga ibihugu kandi tugomba kuyubahiriza, tukagira mu murongo ntarengwa tuba tugomba kugenderamo. Ariko nibaza ko ibyo turi ko turakora tuzobikora mu buryo bwiza, ku buryo bitabangamira ubu buryo cyane buriya mu nzego ziba zitandukanye, cyane cyane se amaproje atandukanye mu mwaka wa 2021 nk'uko nagenda bibabarira. Ariko hari nk'amaproje amwe asa n'uwatanguye, hari na bimwe bimwe maze no gukora, harimo ikintu cya detection de jeunes talents, kuraba ukuntu abana baba bafite impano zizamuka zikagera ahantu izo mfite ibyo maze gukora ko ariko cyane mfite n'andi maproje a long term ndiko ndategura mu gushakisha gubudgetiza nkavuga ngo uburyo buzoshakwa gute amaprojeya yazokorwa gute rero mboneyeho n'akajyo nk'uko muri ko mutubwirisha iki kiganiro kumbure uko acumviriza bashobora kuba bo fata mu mugongo bakadufata kugira ngo dushobore kurealiza amaproje yacu turiko turakora. Murakoze.
Mu gihe zimwe muri izo nzitizi zitokoroha ikindi mukora kugira ngo mushikire imigambi yanyu mushinze n'iki?
Mu gihe inzitizi zibaye zihari zituma bitoroha nibaza ko ica mbere nta blocking umuntu akoresha imbaraga zose afise akishakamo ubushobozi akagerageza gukora kumbure akasaba amasponsor akiyagarisha mu mabanki kanaka mu gihe zoba tubifitiye uruhusha tumaze kubimenya ariko cyane ndumva nize ko bizogenda neza ko na cyane cyane nsa n'uwatanguye gukora ibikorwa bimwe bimwe. Murakoze.
Murakoze namwe nimbona Jean Claude tubabaza icyo kibazo nyine ibintu mwibaza ko vyoba ari intambamyi ku migambi mwishinze kurangura n'umwaka w'2021 ni nk'ibi
nibyo tubonamo nk'intambamyi na twese nk'abajene baba bafite hanze y'igihugu n'imondri. Problema harava kuba udafite ibisagika bigiye kuraba kandi gutandukanye bigiye gusaba inguzanyo birasaba ko berekana ingwate y'iki kintu n'iki natwe rero kenshi nka mpamvu zikunda kugira zikatugora ko kigihe bakora bati awewe kugira ngo turonke nko mu gihe iyo amafaranga twayaguhaye yohomba turakoroka nk'ikintu dushobora gufata nk'ingwate nibaza ko iyo niyo ntambamyi ya mbere ariko nyuma yaho nibaza ko inyishyu yacu turi abantu bakora amaproje matoyi ya yandi umuntu ashobora kugenda yiyungunganya n'amaboko ariko icyo nicyo cya mbere kiri ntambamyi kuri twe kuko ntabwo uri umwenegihugu usanga nyine izo ntambamyi zo zikunda kugaragara kuko usanga hari amafitere menshi usanga bagenda basaba ugasanga nyine adusubiramo niyo mpamvu usanga nk'igihe dufite amafaranga menshi uri kugora bigenda bisaba yuko utegura ku migambi yoroheje n'ibyunguka buke buke amukazabona kuca ku migambi mikuru
ukomeje naho ku migambi mikuru mikuru ukaba ubona ko hariho n'izo ntambamyi mwavuze ibyerekeye inguzanyo ikintu muba muriko murakora cyangwa mutekanya gukora kugira ngo nicyo kibazo nyine cy'intambamyi zikomeye mu gikure mu nzira ni nk'iki
uko mubivuze icyo tuba duteganya tuba dutegura kwegera hari amashyirahamwe abatanga inguzanyo kugwaruka rubarutezo twiteza imbere ibyo ni byo tuba dutegura kugira ngo abe ari bo twegera buriyo kugenda ngo twegere nka za banki usanga zisaba amananiza cyane tukaraba imishinga itandukanye batuta mu mugongo gwaruka kuko hari imishinga nk'imwe ibibaza ati nyereka aho watanguriye ukabaza kerekana nk'akarorero nk'iyo utegura dufate nka proje y'inkoko bakaza bakabanza bakaraba yuko wubatse nk'ikiraro cyazo cyanye nk'iyo utegura ku migambi ijyanye n'uburimyi bakabanza bakaraba ko nawe wateye intambwe mu kugenda ukihotera umurima nibyo niyo tuba dutegura kugira ngo tujye kujya muri za nkamamyi za kure tunategera ayo mashyirahamwe afata mu mugongo aba babanje gutera intambwe yacu.
Ego beka tugaruke kuri mwebwe Lionel Ndayizeye mwatubwiye imigambi mufise imigambi mikuru mikuru mwifuza kurangura imbere y'uko umwaka w'2021 urangira muzaba mufise ikiringo cy'amezi nka 12 ariko tugaruke kuri iyo migambi nyene hari nk'ivyo mwifuza ko vyoba mu mezi ya mbere ikintu mwibaza ko mushobora kurangura imigambi yanyu yavuba cyane rwose iyo ari nk'iyi.
Ego mwabaze cyane imigambi yavuba umuntu nka jewe nifuza kurangura vuba vuba niko twagiye hamwe n'urundi rwaruka rurahari twagiye hamwe n'urundi rwaruka kugira icambere na mbere ubu tuvugana kuri twebwe ku buryo tutarinze kurondera mu mabanki ku buryo tutarinze kurondera kuri abana bariya hariho uburyo twebwe twenyine twiyungunganije twarabahije kaminuza umuntu akaronka ikiraka aha cyangwa ikaniya hariho uburyo twe twifitiye no vuga kapitali y'iwacu atawundi umuntu ayirimo mugabo twasize hamwe rero mugabo sino ubunyene no chanda mvugira ku radio ati hari naragize projet yo kurima ibi cyane biriya mugabo gusta kuri yo capital dufite twabonye yuko iyo capital tuyitanguje avanye uko twoja muri abo bashaka kudufasha twabonye ati aba bantu nitwa ni bavuga twabonye ati tutanguritse moyi wacu atawo turinze gusaba petetre nitwagenda ejo tugavuga ati nimutuguranire cyane mutugurana amahera tuzosubiza bazobona yuko dufite isemo rero turi cyo cyambere tumaze gukora ubu tuvugana tumaze gukora iyo semo turayifite nibyo dufite twashyize hamwe twese mugabo nabuze icyo nari gushyira he ku mugaragaro n'icyo kintu ubwo buryo twashyize hamwe bugiye gukora ejo ndibaza yuko ijuda amerika turacyari kumwe ejo cyangwa igihe turashaka kuvuga ati nari nababwiye yuko ari uwo twasize hamwe ati uburyo ubu n'umunsi uko bukorika kandi yuko ndabizi yuko ijuda amerika riri hafi y'urwaruka ndabizi yuko muzotuba hasi kandi ndabizi yuko tuzobabwira ati bwa buryo bwakoze iki
cyane rwose mushiganahe namwe bideri rock ndize ko mufite umugambi imigambi imiteza kurangura maguru masha eka mu minsi ya vuba nkuko avita court terme ubwambere na mbere ushobora gukora ayo mashuri yanyu imigambi yanyu ya vuba yo muri iki kiringo cya vuba ni ihe bideri rock
murakoze nkuko twagiye tubivuga twavuze ko dufite imigambi myinshi itandukanye ariko nk'uko mubivuze mu ntango z'umwaka nyine hariho utumikoproje duto duto dusaba imitahe itari minini cyane twifuza ko tuzoba turi ko tubakora dutanguye cyane cyane mu buryo bw'abantu baba bishakamo muri ubu buryo cyane buriya mu bushobozi buke tuba dufise hama ndumva umwaka gushika nko kwa gatatu hariho udupoje twifuza kuko turakora rero nibaza ngo zishishikara kubivuga ngo mvuge ngo bimeze kuriya ariko iriho imigambi tugomba gukora disi kwa gatatu rero ngira ngo kumbure gushika nko muri ico gihe tuzaba tumaze kubona aho tugeze canke se tubona intamba nyamukuru kumbure ngira ngo ku bindi biganiro dushobora kuzoba turimo dushobora kuzoba tumaze kubona aho tumaze kubigeza ariko imigambi iriho tugomba kuzorangura vuba cyane mu mezi ya mbere y'umwaka tugiye gutangura
murakoze nimbona Jean Claude imigambi yanyu yo mu mezi ya mbere y'umwaka
yego murakoze cyane imigambi yanjye muri uwo mwaka ko turaje hamwe n'abajene bashika nko ku icumi imigambi siko turategura ko mu minsi dushobora gushyira mu ngiro akanya kadukundiye siko turategura nk'uko nabivuze harimo mu gutandukanye turategura imigambi y'ubutumwa y'ubworozi ariko iyo siko turategura imbere ku kubanza tugutegura imigambi ijyanye n'uburi kuko turabona ko ariyo yadutwara uburyo dukeya cyane kuko tugiye mu bintu usanga bigiye gutwara amafaranga menshi byemewe kuba n'amagenzi anjye kuri twe bagera ku isi
murakoze cyane rwose kuri iyo migambi mushikirije yerekeye ibyo muzorangura mu mezi atatu ya mbere y'umwaka 2021 reka tusubire tubashikiriza akandi karirimbo akarimbo ko kakaba kitwa Dynamite kacuranzwe na BTS tandukanye bashika nayo turi kumwe mu bandanye mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi tukaba nashaka tugaruke ku mushinga ntahe Lionel Ndayizeye atubwire nawe nyine atubwire cyane cyane ubutumwa canke ibintu yifuriza ugaruka mu mwaka w'2021 urugaruka rw'abarundi eka n'ugaruka muri rusange
ego murakoze cyane nagira ndamutse ugwaruka ruri mu burwa barundi ruri mu Burundi ruri hanze y'igihugu kuko hanze y'igihugu hariyo benshi cyane n'abantu turi kumwe ndumva yuko bari hanze y'igihugu cy'u Burundi no kwibaza yuko ugwaruka bw'u Burundi by'ukuri bavuze muri twebwe Burundi bw'ejo mugabo kuri jewe nkuko ndabibona twe turi Burundi bw'uno munsi Burundi bw'ejo no kwibaza ko ari abandi bari inyuma yacu no kwibaza yuko by'ukuri ugwaruka twofata mu minwe ikibazo cy'ubukene dufise ahari mu Burundi eka mbere no mu karere ka Afrika ikibazo gihanze ubukene n'ikibazo cya Afrika n'ikibazo cy'isi tukamenya icyo tuva dukwiye gukora tukamenya aho twapfuye tukabaho tukamenya aho turi tukamenya niyo cyuko turaja cyane cyane ugwaruka umaze kumenya ati navuye aha ndaha ati ndiko njaha niho ututanga imigabo n'imigambi wasize imbere uko irangura neza mugabo icyo wowe ukora cyose utazi iyo wavuye utazi naho ugeze utazi niyo urukuraja ibyo wopanga byose yaba amaproje yose wopanga byose byoherera mu kirere kuko niwo ufite finalite niwo ufite iyo urukuraja kuko n'inyoni iri kuragendagenda mu kirere ikabona igiti iherera mu kirere mugabo inyoni ifati nguruka mva ngaha ngiye ngaha rero no kwibaza yuko ugwaruka kw'abarundi ruri mu Burundi ruri hanze y'igihugu by'ukuri uyu no mwaka w'2021 ubu mwaka by'ukuri wo gufata mu minwe ikibazo cy'ubukene kuko novuga yuko leta amareta leta yarananiwe yararengewe kuko none umunsi tuvugana urabona yuko leta ikibazo cy'ugwaruka ntikirucisha no mu kanwa kubera babonye yuko ari ibintu bitoroshye rero novuga yuko ugwaruka ubwo bukeyi baronka yaba umumotari yaba umutakisivero yaba umikorewe utwiwe watandatu tunutu bamenye ufungene badukoresha kugira ngo bizobafashe ejo muri kazoza ntibamenye yuko ugwaruka amafaranga bafise ari yo kuryoherwa ibica nk'ibiriya ariko bamenye yuko ari bo nyine bategereza kwihangira imirimo bakongera bakafata ubwo bukeyi bafise bakamenya ukungene bateza kubukoresha rero ugwaruka rw'abarundi ndabipfurije cyane umwaka mwiza umwaka wo kwiyumvira kazoza cyane cyane n'ukwiyambura icyo kintu cyo tuma badashika kuri objective ipfuza iri ekisitena
uravuze yuko ugwaruka atari kazoza ahubwo ari ugwaruka ariko aribwo Burundi bw'uyu munsi apana Burundi bw'ejo nicyo n'ikicimburo gihambaye cyane rwose Lionel ku byerekeye ubumwe naho akamamotera ugwaruka naka
ego jewe ku bumwe imyaka mfite mikeya cyane mugabo narayize naragira ubuntu ndaja ku ntero y'ishuri ndikasabondere ndika kaminuza naragerageje kutereranya hagati y'ugwaruka rwo hambere niko nobivuga n'ugwaruka rw'ubu nubona yuko twebwe uno munsi ugwaruka twofata tukarondera isemo tukarondera fondation ushobora kubakira kuko fondation ntitware abo bakuze abo batama bakuze ngo gukora fise ngo imvi ngo niwe twogira ko fondation eka ariko twebwe twenyene twagiriye ubuntu tugaca ku ntebe y'ishuri turondere rutarundi ugwaruka rutagiye ku ntebe y'ishuri kuko dushobora kubereka fondation y'ukuri igikwiye gukorwa mu mitima yacu igikwiye gukorwa mu gihugu cyacu ntituze turaraba cyane cyane ku muntu kuko twaramaze kubona yuko cyane cyane abo twita yuko badukurira hariho ibintu bimwe batatwereka by'ukuri bitaba bikwiye gukorwa ngabo bakagomba kubidushyiramo ariko twenye tukemeya kiripa twicara uruhande rumwe tukati ese iki kintu kirakwiye gukorwa ikintu gikwiye gukorwa rero nubwo yo kugwaruka kuko nyine kugucara rukicara uruhande rumwe ukabaza umutima cyane cyane kuko igihe umuntu amaze gukura abazi ikibi n'icyiza umaze gukura ukamenya ikibi n'icyiza ni hajya abakubwira yuko umuntu aba akwiye kwihanirwa umaze kumenya ikintu n'ikibi ikintu n'icyiza umuntu aba akwiye kwihanirwa ntaba akwiye kuvuga ngo ni naka yampenze ntaba akwiye kuvuga rero nubwo yo kugwaruka konyine ruba rukwiye kuraba icyo ruba rukwiye gukora tutarenze kuraba cyane cyane urabona yuko ngaha cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi abanyepolitiki aribo bagomba gufata nko kumenya niba bafite manete y'ugwaruka bakagomba kubatwara hariya na hariya ntituje muri ibi ntawase ko yuko wajya mu mugambwe utaca muri iya ahubwo uwo mugambwe ntubone yuko ujya twari umugambwe ntubone yuko ari wowe mana yawe ntubone yuko akubwiye ikintu utegereza kubikora ariko wiyumvire yuko abone yuko ugwaruka igihugu cy'u Burundi ari simbi ishetse ugwaruka hari twese hetse barundi twese tuteza kuca hamwe tuteza kugira urunani
ego namwe mushyata he rock bideri mutubwire ya mwifuriza ugaruka muri rusangi akama umutere ugaruka mu Burundi mu kigena ka
makoze ubambere na mbere ico no hina ko mbanje kwipfuriza umwaka mushasha w'amatanu ubuki urukundo rwo gufatana mu nda abajene bene wacu aho ndavuga abari Burundi abari hanze y'igihugu n'abatara barundi akira kuba ari umujene numva no bipfuriza umwaka ku mwaka wo guhinduka guhindura ibyiyumviro tukava vanura n'ibintu bimwe bituma tuguma hasi tuguma inyuma umengo hari ibyo tutagomba kuba twogeramo nk'abakangurira guhaguruka bagapfura amaboko mu mpuzu bagakora bakareka kwishinga ibintu bitandukanye byo kuryoherwa ubuzima bwo kuryoherwa ahubwo bakumva ko bagomba gukora bagatatara avenue imibereho yabo izoza myiza kuko ngo akabande umuntu azishimikiza mu busaza agaca akiri muto ndumva rero no bipfuriza ko mu mwaka bohindura ibitekerezo bakangira abababisha ahubwo bakaraba ibizotuma by'ukuri bagirira akamaro igihugu imigabane turiko canke n'isi ha kugira ngo umuntu yumve ngo nabaye mu buzima n'ubu ariko ahubwo umuntu yumve hari ibyo agomba gukora hari agomba kugenza bagenzi biwe nkagomba gutera kamo abajene bize cyane cyane gufasha mu kujya hamwe kugira ngo tubabe ukuntu imyumvire y'abajene turabe ukuntu twigishanya igahinduka tukamenya objectife dufise intumbero y'ubuzima n'icyo tuba tugomba kuzomarira igihugu umugabane turiko canke se n'isi yose muri rusange. Murakoze
nimbona Jean-Claude ibintu mwifuriza ugaruka rw'Abarundi kandi ugaruka muri rusange mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'ibi
murakoze cyane nanjye nk'uko mubivuze ugaruka ndagwifuriza ko wakora amaboko mu ntuzu ukareka kwizerize witega ubuzima hariya cyangwa hariya hariya ababaye kujya amashuri bicaye kugira ngo rero nibaza ko nsaba uko bakwiga guhabwa umurimo wowe agategura projet runaka yaba ntoya buke namutondera kuvuga ngo ubwira kuko bakomeza igihoni kandi uko ukora ni kugira experience biranka bakora icyo nubasaba ni uko batokwicara ngo biteke ngo bigere naka ngo azabafasha kuko no mu Kirundi baravuga ngo akiguhana kazi muri bi rero nasaba ugwaruka kuko biragaragara ko Afurika ugwaruka bwo bwinshi cyane kuko jenere yasize leta amaleta leta yarenge kuba n'ugwaruka bwinshi bw'abashomeri turasaba ko bohanga umurimo bakiga ukugene umwe wese yokwiga kizajya muri iyi zone runaka ndateganya ikigiye kuzoba no guta amafaranga angana kugira ngo kompete twiteze imbere kuko uko biri kugaragara ubushomeri burahari kabisa mu rwaruka rero nanjye icyo nabifuriza kuri uwo mwaka ugiye gutangura uko twahindura ibyiyumviro mu rwaruka tukiga uko tugiye kubaho muri shyashya y'agashomeri umwe wese akiga tegura aho agiye guhagarara mu kadomene runaka agategura agaproje avuga akanda ateganya imyaka umusaruro ungano nicyo nifuriza urwaruka kugira ngo rureke kurera amaboko rube kumarigara ruje hamwe tegura imigambi y'iterambere bakora utumikoproje duto duto kugira ngo bashobore kwiteza imbere kuko biragaragara ko ubushomeri burahari ni bwinshi kandi mu rwaruka cyayatse dukora rurahari niko masaba niko botegura kazoza tube nk'abambere abo hambere bavuga ngo ubuhegeze bw'ishure bazokora muri leta turasaba ko botegura imigambi y'iterambere arawukizi mpagaze urakoze cyane
Deka nubundi watumide wachu tu tukongere tu himbalize hamwe umwaka mushasha w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe mu kubashikiriza aka karirimbo nako kitwa Lemonade karirimbwe na Don Toliver hamwe na Rudy Rich.
Some 60s in my bag. Lips sealed, my pillow talking on the rack. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the stairs. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my old life's disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe what she says, she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yo, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.
Zero, suicide door, brand new bag. College girls, give me in my ride. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, they hate you, can't miss what you never had. Tripping, cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
I rock stars, take up cars, sipping wall, hey. Raw, finning dogs, balls, hey. I was 15, I said, hey, with my dog, hey. Did it, not feeling nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, hey. This so risky, I gotta be gifted. He blessed me with fortune and fame. I remember for 50, I couldn't go back empty. I know I was stuck to the game. Loyal and I never changed. I'm never gonna go against the grain. Never gonna be the one turning my brother when police just gotta detain. I won't ever love it more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody keep paid. Cause we can't end up every day getting hot to island in the grave.
Yeah. Two-side door, brand new bag. College girls, give me.
Money, I'll make you laugh. Hey,
hey, you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm the juice. Got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
Uko andanya kila no chatu mwista kare ilo reka tu kare kumushika na Lionel. Lionel butubgire mwatubwiye kamo mwateye urwaruka muri rusangi nashaka unaho mugire mu gusozera mutera kamo abarundi bose muri rusangi akamo mwateye abarundi nakahe muri mwaka w'2021.
Ego murakoze cyane no vuga yuko akamo umuntu yotera abarundi nakamo ko kwiba ko bakamenya abarundi bakamenya ibibati bakamenya bagafata bagata umwanya ku bintu bigateza imbere ariko nibatumwanya ku bintu atacyo bashikana ko abarundi bose babisude abarundi bamye by'ukuri arabantu muribuka mu kugwanira imbibe z'igihugu barabantu bari hamwe barabantu basisuba umwe by'ukuri ubwo bumwe rero bwagiye buratosekazwa n'abarundi nyine sinovuga yuko ari n'abanyamahanga n'ubwo ko ari n'abarundi nyine abarundi rero baje hamwe kurondera bishobora kubabeshaho bakabeshaho ugwaruka bakabeshaho abana babo imiryango yabo baje hamwe mu kunga ubumwe bagira ubumwe by'ukuri bimwe baririmba mu rurimba ruhahegeza igihugu cyacu ngo ubumwe bw'abarundi ubumwe bube bw'abarundi by'ukuri ubumwe bube ubumwe ntitwite ntitwigire ariko tube abantu bafite ubumwe abarundi by'ukuri n'abantu barondera abarundi n'abantu bafite urukundo n'abantu bafite umutima by'ukuri ntituze ubuntu bwacu ntibuze buratakara kubera iki
kiki cyangwa kiriya bamenye yuko dusangiye igihugu bamenye ko dusangiye byose dusangiye usangiye igihugu mu mamusangiye ugupfa no gukira bamenye ko abarundi twese dusangiye ugupfa no gukira babone yuko atari iki cyangwa kiriya cyotuma kidutandukanya yaba ibya politiki yaba iby'amadini yaba n'ibindi cyane cyane murabona yuko abarundi cyane cyane bagomba gutandukanywa n'ibya politiki babone ko ibya politiki ari ibintu bihita abarundi baba bakwiye guca ubwenge by'ukuri babone yuko uno munsi umuntu arakina politiki imyaka 20 imyaka 30 hameje akigendera izina ryiwe rigafudika mu gihugu ariko rero abarundi babona ati kumbe bya bintu umuntu arashaka gutakara izina ryiwe rigafudika rero ibyo ntabwo abarundi barusa akajya ko gutrisha niba trishe by'ukuri batrishe mu kugira batrishe mu kugira barondere ubumwe barondere ukuri abarundi babisude by'ukuri uku kuntu mubona igihugu cyacu nubwo ku ndugereke ubutunzi idolari ritarangwa ngaha baje hamwe by'ukuri babone birakunda byose hamwe iyi leta nibwo ngo byose hamwe ngo twese hamwe birashoboka twese hamwe bishoboka imbwabo tutavuze ngo twese hamwe muri uyu mugambwe cyangwa uriya ariko twese hamwe mu barundi babarundi bumva ati ndakeneye umusenere ndakeneye umufunde bu ndakeneye umuprona ndakeneye uko twese hamwe bibukoko ntibibe twese hamwe mu mugambwe oya bibe twese hamwe mu migambo itandukanye mu madini atandukanye mu bwoko butandukanye barabe dukore ubuguye hasi umufata ukuboko nturabe ati mbega nde yaguye hasi n'umusenere cyangwa n'umuporona cyangwa n'umufodebu ariko twese dufatane mu nda bavuga ati nakarega ati wa muporona yaguye ati genda mu muzane kugira twese duhagurutsanye ati wa musenderede yaguye kugira twese dufatane mu nda by'ukuri abarundi iki ni gihe ibindi bihugu bikwiratera imbere ariko twebwe tuko turagerageza kuraba ukagira fila ukabona kugwaruka mbere bimera nabi ikintu tukava ati none tuko tujya hehe by'ukuri uyu mwaka by'ukuri navuga yuko abarundi baje hamwe by'ukuri bafatane mu nda by'ukuri bavuga ati sindekura ntabone tudashike hajya tudashikanye nibona naga
ni amajambo meza cyane rwose Estelle kanamwe mushikana ya he rock bideri kama motera barundi muri rusangi naka
murakoze cyane nkuko mugenzi wanjye yagiye kubivuga numva umwaka ukwiye kuba umwaka w'icyitegererezo umwaka wo guhinduka ku barundi bose tukagira umurundi w'umutima umurundi ukuri ubuntu n'ubutungane muri we bakagira ijambo ry'abagabo ndumva icyo ngomba gusaba cyane ku barundi aho umurundi wese ari hose ndumva bakwiye kubabwira ijambo ryo kugira ubumwe umurundi akaba umwe nk'uko kupakira byari abantu bakumva ko ari bamwe abantu bakumva ko bakwiye gusangira kabisa n'agahiye abantu bakumva ko bakwiye gusangira ibintu byiza mu gihe umubyeyi aba ahetse abarundi ari umwe agiye gucaba Burundi numva bakwiye kurengera ibibatandukanya byose ariko umurundi akaba umwe ahubwo bakihutira bakita cyane kucoteza imbere igihugu hakwita kubitandukanya abacanke bariya rero numva umwaka icyo nobipfuriza cyane ari uko umwaka wo guhinduka abasanzwe badasenga Imana biyegereza Imana kugira ngo Imana ibahe uguhinduka mu mitima kugira ngo kumbure twubake igihugu igihugu cyacu cyongere kimere neza kumbure nk'uko n'urwagiye habamo ibintu byinshi bitabaye byiza n'ubu bigishishikara ariko dutera akamo abarundi bose ko bakwiye kushyira hamwe bagakora ibituma bajya hamwe ibituma batera imbere bagateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu bagateza imbere akarere ndetse n'isi muri rusange nicyo numva nipfuriza umurundi wese ari ariko arankurikira murakoze
murakoze namwe nimbona Jean Claude
murakoze cyane nanjye cyo ntakamo ntubwira abarundi nuko bwo kwiga gusengera ku bibazo bimwe bagafungura amaso bakishyira ku bindi bihugu kubera byagiye biteza imbere kubona n'abanyagihugu babo biteza imbere bakareka ubunebwe bakishyira gukora bakiteze amafungu cyangwa ngo bakire hamwe barabafata mu mugongo bakiga ubwabo kugira ngo biteze imbere kugira ngo bamaze kwiteza imbere habaho umutekano hagateza imbere igihugu ndetse n'abandi bakabona ko kukuvuye ku gihugu hajya mu karere ugasanga abandi baza bakwigira ko ibaza ko nta kamunotera abarundi nuko aho bari hose aba bari mu gihugu cy'u Burundi yaba bari hanze cyangwa ihose nuko bokwiga gufungura amaso bakiteza imbere bakarengera ibibatandukanye ariko bakiga ku neza y'igihugu kugeza kucyotera imbere cyova mu bukene kuko igihugu gikenye abanyagihugu bacu nabo barakena ibaza ko nta kamunotera abarundi nuko bokwiga gusenyera ubwoz umwe ntabyiteza imbere igihugu bakagenda barigira ibindi bihugu bitandukanye ko nibyo byagiye biratetera kuko kenshi tugiye kuraba uko abantu bagenda batembera bati buri gihugu batembera uko byagenze ku nuko n'uko bavuye aha byagenze icyo ni cyo cya mbere gituma uwo muntu ushyikura ku bwenge nawe ashobora gusubishiriza akiteza imbere igihugu kuko bivanye ko bayabibona ko nakarebera kwa kubyo araho nanjye nicyo nabasaba nk'abarundi yuko muri umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bategura ejo haza heza bagafuranisha ukungene nk'uwe agiye kwiga ukungene yakwiteza imbere kwimaze kwiteza imbere igihugu nacyo cyatorera ku murongo urakoze cyane
murakoze nimbona Jean Claude ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire ni radio henshi bya Amerika imigambi yawe umwaka wa 2021 ni ibintu biza cyane rwose mwifurije ugaruka n'abarundi muri rusangi mwakoze
mwakoze cyane
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm
many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall. You're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my head for you.
Ndabashimiye namwe Rock Bideri ku kanya mwatoye kugira muganire radio ijwi rya Amerika no gusangira ibyiyumviro byanyu eka ibyifuzo eka n'imigambi yanyu muri 2021 n'ibyiza byose mwifurije abarundi n'urwaruka muri rusange.
Murakoze namwe kuba mwadutumiye kino kiganiro. Turashimiye n'abandi batumire bose bashoboye kwitaba. Turashimiye n'abandi bose bafatega iradiyo ijwi rya Amerika. Ugutuye murakoze.
Murakoze namwe Lionel Ndayizeye. Ndabashimiye cyane rwose ku kanya matoyi kugira ngo musangire n'ijwi rya Amerika imigambi mwifuza kuwushikira muri uyu mwaka utanguye eka n'ibyifuzo byiza mwifurije abarundi muri rusange hamwe n'urwaruka. Mwakoze.
Eko murakoze no kuri ijwi rya Amerika. Ndi muhengesha nyakuguhereza ijambo urwaruka nubwo mutavugira ku ma FM muragerageza kandi navuga yuko ijwi rya Amerika riba hafi kugwaruka nubwo yuko murakoze cyane tuna tubakemura ku biganiro byanyu. Natwe tubifurije umwaka mwiza ngaho, umwaka w'ibiganiro byiza, umwaka wo kugira muvugire kuri FM cyane cyane ngaha mu Burundi. Tutakibaruka kuri FM. Murakoze.
Murakoze cyane rwose. Mu kurangiza reka turangize kuri aka karirimbo kitwa Mood kacuranzwe na Ian Dior hamwe na Tony Turimbo. Tubashikiriza mu kubandanya tubifuriza umwaka mushasha muhire, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Darling, calling all night. I can be a fool when I'm being polite. Like, oh me, oh me, oh my. I know many women wanna be in my life. Like, oh me, oh me, oh my. Why can't every woman end up being my wife? Even if she go away, even if she go away.